Abaheburayo ikigabane cya gatandatu. Nuko rero turengane ibya mbere bya Kristo, twigire imbere, dushike ku byo gutunganywa rwose, ntidusubire gushyiraho itanguriro ryo kwihana ibikorwa by'imfagusa, no kwizera Imana, no kwigisha ibyo kubatizwa, ibyo kurambikwa kw'ibiganza, ibyo kuzuka kw'abapfuye, ibyo gutsindwa n'urubanza kw'ibihe bidashira. Imana niyabikunda turagenza dutyo. Kuko abamaze kwakigwa n'umuco, bagatamira ingabire iva mu ijuru, bagasangira mpwemu yera, bagatamira ijambo ryiza ry'Imana n'ububasha bwo mu gihe kizoza, maze bakagwa bakabivamwo, ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bihane. Kuko bongera kwibambira umwana w'Imana, bakamuteterereza ahibonekeza. Indimo zinyoye imvura yaziguye ko kenshi, iyo zimezemwo ibirimwa bikwiye abazirimiwe, zironka umugisha w'Imana. Ariko iyo zimezemwo imikere n'ibitovu, ziba zisibye, ziba zisigaje gatoya zikavumwa, iherezo ryazo n'uguturigwa. Ariko abo nkunda, naho tuvuze dutyo, turazi ibyanyu tudakekeranya, yuko birusha ibyo kuba byiza, kandi bizanana n'agakiza. Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa byanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunga abera na none mukibatunze. Kandi turagomba cyane yuko umuntu wese wo muri mwebwe yerekana uwo mwete nyene w'ibyizigiro byuzuye gushitsa ku iherezo, kugira ngo ntimube ibinebwe, ariko mwigana abaheshwa no kwizera no kwihangana kuragwa ibyasezeranye. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano, kuko atawe yogira indahiri yiruta, yarirahiye iti,
reka no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza.
Niko byamubereye amaze kwihangana, ahabwa ibyasezeranywe. Kuko abantu bagira indahiri ububaruta, no mu mpari zabo zose, indahiri irengeje ikaba ari iziheraheza. Nicyo cyatumye Imana, kuko igomba kurushiriza kwereka abaragwa b'ibyasezeranywe ingene imigabo yayo idahinduka, ishyira hagati indahiro kuba umuhuza, kugira ngo bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubesheramwo, biduheshe kurema cyane twebwe abashyitse mu buhungiro, nibwo kugumya cyane ibyizigiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima kigumye, gikomeye, cinjira hirya y'igitambara gikingiriye ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye, atwitangiye imbere, amaze guhinduka umuherezi mukuru w'ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki.